abantu bari babi cyane hari umwe yumvira Imana yitwa Noa. Imana yabwiye Noa yuko izohonya abantu n'umwuzure kubw'ibyaha byabo. Nuko Imana itegeka Noa kubahanura ngo bihane ibyaha byabo, kandi mubwira kubaza ubwato kugira ngo abibo bose baze binjire umwuzure ushitse. Noa yumvira Imana abaza ubwato. Hanyuma kibaza yabwira abantu bose iby'umwuzure abahaciye bakamutwenga.
Mbega nawe umeze gute, ugomba kubaza ubwato muke, izuba ryinshi cyane.
Bamaze kwanga kwihana, igihe cyarageze Imana itegeka Noa kwinjira mu bwato. Imana itegeka Noa ko akwiye kwinjiza ibikoko bibiri bibiri. Nimwumva amajwi yabyo. Imana irugara urugi, ikivura cyatanguye gushana kitari bwaboneke. Abantu baratakamba cyane bati, Noa, Noa, twugururire. Atoya Imana yamaze kugara, ariko umwuzure wakwiye hose mu isi. Abantu bose barasomye nturi, Noa n'urubyaro rwiwe barakijijwe. No muri iki gihe abantu bameze nko mu gihe cya Noa, bakora ibyaha byinshi, bariba, barasambana, baratukana, babeshera abandi. Ibyaha byinshi by'igitangaza birakorwa, byaha bibatandukanya n'Imana, ariko Imana igomba ko bihana, yamara ntibayumvira. Kuko Imana ari yera, ntizobura kuduhanira ibyaha byacu. Hari inzira imwe dukwiye gukirizwamo, kuko yaduhaye umwana wayo ngo adupfire mu gishingo cyacu. Nk'uko abantu babakijijwe no kwinjira mu rugi rw'ubwato, niko natwe dukwiye gukizwa no kwinjira mu rugi nirwo Yesu. Nimwinjire uyu munsi, mwizere Yesu, mwihane, nimwirengagize. Nimusenge Imana muti, naracumuye, numbarire ibyaha byanje, nungize uburake bugira buze. Ndizera Yesu, nzomwumvira. Ibi ndabisabye ku bwa Yesu, umwami wacu, amen. Niwasenga utyo n'umutima wose uzoba ukijijwe urubanza Imana izocira abanyabyaha.